awesome.
La Simba production.
No peshonga kunda no gunde no gunde no gunde kunda rumakandi. Nideva mazima mishogawe manyakuru kunde hurire. I see truth in your eyes, girl. Wesi jebanje kauyoko. No gunde tonda jera kembende je. Mkaboro kwaza kende najizi. Mdia kwa lukundo tinkwenda mpime. O tinkwenda jere. Nunuma we kunzi nunjiwe. Nunuma we nyamnyuni anjiwe. Ni wamoti
nyamneje.
Tiyari yondiye. 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 Tatura tukatura nyaguma ndio wawe no bakubane bambamba. Nichiga matakuti na devu murisho na iro mweru hanga. Bari atabia ungu tukakunda na tatura tuatura. Kogwa nko mshija no mkazi urobu kwa jayaya. Nunumawe kunzi nunjiwe. Nunumawe mnyoni anjiwe. Ni wamoti
nyamneje.
Tiyari yondiye. Muyaga guhuba buri kimwe kishanganye nacyo okangoryo wanje nanye ndio wawe nkoko umungaro zanje nubwo umuryo werere my baby baby nunumawe kunzi nunjiwe nunumawe nyamunye njiwe ni wamoti
nyamunye
tiyari yondiye. Nunumawe kunzi nunjiwe. Nunumawe